Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabara mu tujeshuti turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Yonga mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cy'Ubwongereza kizokwakira ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe. Iryo koraniro rizotangura ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi rirangire ku itariki 12 z'ukwezi kw'11. Rizobera mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Abantu bagera ku 25,000 baritezwe muri iryo koraniro, harimo abategetsi b'ibihugu byo ku isi bajejwe ibiganiro hamwe n'abamenyeshamakuru. Abaharanira ibidukikije n'abaserukira amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaji ibihumbi n'ibihumbi bazoba bitabye nabo nyine iryo koraniro. Yitezwe ko mu mpera zaryo hazosohogwa itangazo. Iryo koraniro rishitse mu gihe ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zibandanya kwibonekeza bikomeye cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere n'akarere ka Afurika kadasigaye inyuma. Niki iryo koraniro rizokora kugira amakungu ahangane biboneka n'izo ngaruka? Na kari karusho, iryo koraniro rizogira umuntu arigereranije n'amakoraniro nk'ayo yabaye imbere yaho kuri icyo kibazo. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Desire Rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe bitewe n'ivyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian ari mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Twatumiye kandi Jado Nkurunziza yoboye ishyirahamwe ryitwa Sano Concern Tous, twese biratwerekeye mu rurimi rw'Ikirundi, ari Bujumbura mu Burundi, akaba zo kwitaba ikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cya Glasgow. Turi kumwe kandi na Mark Rugerinyange akorera ishyirahamwe Group AES Eka rikora ibikorwa byo kubaka, akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibiraro, imisozi n'amabarabara mu Burundi, ari Bujumbura. Batumire, mbanje kubaramutsa.
Mwaramutse neza Fidel.
Ego, nashaka mpere kuri Desire Rugaragaza. Ikibazo imbere ko tuvuga kuri irikoraniro rizotangura ku itariki 31 z'uku kwezi kw'icumi, ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute muri iki gihe muri rusange ku isi uko bibona?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo kiraje ishinga isi yose. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticoroshe, kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero rushika kuri ku rugero uri hagati ya rimwe n'inusu dogere selisiyusi, sinshobora kuronka ngene ndakivuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, hamwe n'amadogere abiri. Ariko uri kuraraba uko ibintu biriko biragenda, biraboneka yuko amaraporo adushikira ashikira abajejwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, raporo z'abasiyantifik abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe biteraniba nabi cyane gusumba uko byahora.
Yego, nawe kuri icyo kibazo nyene Jado Nkurunziza, ukibona gute ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute?
Fidel, ama ubwa mbere nagomba shimire kubona mwantumiye
ama ugakabiri naho nshimire nabo turiko turasanga ikiganiro yabariko baratumvira nabandi turiko turahanana ivyumviro uko umwigisha wo muri kaminuza eje kwivuga n'ukuri ikibazo cindukagiye ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu no buzima bw'umuntu uwo ari we wese n'ukuri sagashisha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona ihinduka ry'ibihe no munsi kurishika kuri no saha ni kibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze na kazoza keza kejo mu gihe twebwe abarundi kwebwe abantu cyangwa abarundi ko ndavuga ko ndu murundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo je cyo namavuga kuko byinshi yabivuze umigisha ko muri kaminuza cyo namavuga nuko umuntu wese ahari akorera aho atemberera aho kino cyose abonye kitogenda nabi ari uko yo kuramuko mu mutwe kavuga ati reka nkore kugira ejo sinze nicuze ejo ni byashika ntaze avuge ngo nujya dokora cyaho ni leta cyangwa na mashira hamwe mugabo avuge ati reka jewe kugatwe kiwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga aho nkorera aho ndi ngerageze ibintu kagibihe ndabigira ibyo wanje nitange atatse nje gusa nuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi uko twayisanze siko twoyisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka novuga yuko sino bigaruka ko cyane umwigisha yabivuze wa kaminuza n'ukuri ikibazo cinduka gibihe ni ikibazo nkora mutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi nacyo gituma tukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore amaboko mu mwuzu
nawe Mark Rugerinyange kuri icyo kibazo nyine uravuga ko wakurikiranye nk'ibyerekeye iby'agatanganyika turaza kubivuga muri menshi imbere ariko muri rusange ubona icyo kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike cyangwa abo baharanira ibidukikije we urakibona ko ari ikibazo gikomeye kibonekeza Mark uratwumva Mark ntatwumva reka turaza kumugaruka ko reka tubandanye kubera iki
Hello
yego ni Mark
Hello
oui ni Mark muratwumva
yego
nariko sinzi ko wari wumvirije abatumire nariko ndabaza ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute muri iki gihe ku isi cyane cyane mu karere ka Afrika naho uherereye nko mu Burundi bariko baravuga ko ari kibazo kibonekeza ariko hari abantu bagifise amazinda babanye politike canke abandi bavuga ko icyo kibazo kumbure bagitwariza hejuru kitameze nabi nkuko abantu babyibaza we kubgawe urabona ko ari kibazo gikomeye cyane kibonekeza ataragasesesha muri
murakoze kuri icyo kibazo kuko ni kibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni kibazo gihanze icyo twokwita ikintu cyose caremwe kuri iyi si kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike kuko nk'uko mubizi no bahakarorero k'imvura ingene igwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho iza ari nyinshi hari aho iza ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo ni byibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera umugabo uwo ari we wese akabibona rero kino kibazo ni kibazo gihanze isi yose isi yose atanamwe avuyemo kuko twese bitugira kwingaruka iyo rero ari kibazo bihanze isi ibintu bigahinduka no kuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabahakarure kw'imyuzurire mugize iminsi mwumva niyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa nyinshi imisozi gatsiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi uca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunye politike canke n'umushakashatsi mugabo umwe wese ahaherereye kandi nibaza yuko dushize inguvu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko nejo nabo nyene hari naho byo bagora gusumba
reka tubandanye
ego
nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama i Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uko kwezi kuri 10 kwihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze canke harengeranye gato
inama mu bisanzwe murabona yuko nubundi ari kuba imbere mu mwaka uheze sukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe rikorera aba nibaza yuko ahubwo abakwiye kuba amanama y'ubutavana ko kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bariko bararaba si uko si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibi byuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda zitegwa muri ico gikorwa eske zirashimishije umuntu aziravye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari nteze kubivuga n'uko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe
yego jado nkuru nziza kuri ico kibazo nyene ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho kwihindagurika ry'ibihe ubona hari intambwe zashyizwe ko iyi nama iri koraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute
nakoze cyane Fide kuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nk'uko mwigisha yavuze muri kaminuza ni ukuri aya mareta afise ibihugu vya rutura n'aya mareta afise ibihugu bikiri mu nzu y'amajambere babakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane kuko birayangara ubushuhe bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifise amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majyambere mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi mu ugasanga ibyo dukora bibaye impfagusa hama novuga yuko no saba yuko bokwicara bagatora umuti ruhasha umuti ushobora kudufasha kugira ugwaruka ruzokwibaruka ugwaruka gwa myaka iri imbere ushobore kubaho neza kuko sindababesha atagikozwe uno munsi ejo nta kazoba kari keza ahubwo rero nuko wo kwicara cyane bagatora umuti mwiza hama ni bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyane n'ingiro bakura amaboko mu munsi batora inyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba abatunzi yaba abakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'inyishu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama ata kintu kishobora kuvamwo naho tuba turiko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nk'uko yabivuze umwigisha wa kaminuza nono ujya
Mark Rugenyange
yabivuze yabihagara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igihe itagwa hari igihe igwa kugwa hari igihe igwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye inzuzi zuzuye ibintu bigatwagwa amapata akabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama ugasanga n'ubukene burateye cyane kubera ibyo byo guhinduka by'ibihe nacyo gituma twese twobigira ibyacu tugahaguruka tugakura amaboko mu munsi hama umuntu wese agira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni ikibazo cy'isi yose.
Yego Mark Rugerinyange, harabaye inama imbere yaho muribaza ko iri koraniro hari ikintu gishobora kuvamo, hari umwizero mufise ko hashobora kuvamwo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebogura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyira mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza.
Murakoze kuri ico kibazo, hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanje. Iyi nama nk'uko babivuze si ya mbere kandi si n'iya nyuma, inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe, ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa, ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe. Iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo, uyitegamo ikintu ariko burya gutegura inama ni kimwe, hanyuma gukurikiza ibiyivuyemwo ni kindi, ni guca baraba mbega bireka kuja mu ngiro kubera iki, kubanza hakigwa n'ico cigwa cuko ibivuye mu nama iyo bica bija n'ico byoca bikoreshwa. Rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemwo kugira bije mu ngiro, je ndibaza yuko hamwe vyogenda neza muri iyo nama hovamwo inama nokwita yamaho ivyo twokwita conseil permanent kugira ngo ivyavuzwe bigira aho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikiza ibintu kuko atagikozwe nk'uko abambanjije babivuze ejo canke hirya y'ejo mu myaka iza kazoza k'abantu baba ku isi n'ibibaho byose birageramiwe.
Yego tuza ku mirongo ya telefone dufise Jean de Dieu. Uratwumva Jean de Dieu?
Yego cyane ndabumva.
Jean de Dieu uhamagaye urihe? Uhamagaye urihe?
Muri aka kanya ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo icyumvira ushikiriza?
Yego. Halo?
Ndabumva, mufise ikibazo icyumviro mubishikirize.
Yego, ama kuri ikibazo kiri handagaruka gishyira rero. mwizukure rukura raba manezi jozi watu yusira grami wachane nibu yunu zimye uzura yusini yuza vitanduka nyukandi vifatio kuyenda kwa kajiki wewe ayoko kandi yunu rukura raba kuri inama igie kuwa mabuwa ngeleza nina mirimo yunu zanyina politika ayoko kandi akenje zisi ama kiwenga kugwanduko bakarira shikirije kwa Laudato Si ahari yaba yenge proposal ko kugira ngo ibi bintu bizashobora gucemuka mu ngingo zimwe ziwe byashira mwako ko ba ibintu byo kuruhuka ku munsi kanaka izo nazo no ngumwe ngo ni nama izo guhuza abantu b'abatuzida cyangwa se kwa minisitiri batandukanye ariko kandi ndabona ko harimo n'inyungu zizanye n'ibintu zo zidini ukaza gusanga no mwongera ba kiliziya gatolika ariko arabyimvangamo rero ikibazo nziso ni iki ukuntu no mwongera ba kiliziya gatolika uza gusanga ariko yivanga mu bintu bya gipolitike kuko kuri kuraraba muri proposition baza kubwira bavuga ko ari abaperezida bagiye muri iyi nama ariko kandi mbona neza na neza uri kuraraba na leta zunze ubumwe za amerika zirerekana ko umuti urama ari uko boza barakorera hamwe n'ubupapa rero nashatse kumenya impamvu muri politiki ibivangamo n'ibintu by'imana inshoti ya garansisi.
Murakoze. Hari icyo mwe bivuga ko Desire kuri icyo kibazo cya Jean de Dieu?
Murakoze cyane Fide. Ikibazo cya Jean de Dieu avuga ati muri politiki ati papa ariko arivanga muri politiki ariko nagira ntangure kumwishura yuko papa ni umuntu nk'abandi rajwe ishinga no kubona ingene isi iriko irononekara akaba arajwe ishinga no kuraba ingene isi yotorera inyishu ikibazo cy'ingene cy'ihindagurika ry'ibihe kubona rero papa ari mu bandi nuko papa ugambereho si umuntu asanzwe ni umuntu aserukira idini ririmo abantu imiliyoni n'imiliyoni kuba rero ahaguruka akavuga agashikiriza icyumviro cuko isi yogerageza ko abantu bogerageza ko isi itononekara numva ari ibintu bisanzwe ahubwo n'abandi bakuru b'amadini mu bisanzwe bari bakwiye kuja hamwe n'abandi kugira ngo bahimirize abantu babakurikira gufasha kugira ngo isi imere neza
niko mubibona na Jado
ego murakoze cyane Fide umuntu wanjye ahejeje guhamagara avuze ikibazo kiza cyane yabadze ikibazo kiza cyane kuri ngene umwungeri wa Kiliziya Gatolika ariko ari ivanga mu bya politiki novuga yuko nkuko babivuze mwigisha yabivuze umwungeri wa Kiliziya Gatolika numurakomeye cyane kandi n'umuntu novuga afite ijurishika kure ku bantu bamuyoboka ari muraziko Gatolika ikorera ku isi yose novuga yuko nawe aradushinga nk'uko natwe turadushinga n'uko ingene ejo isi yomerwa neza novuga yuko jewe aho mpagaze naho nuko ari papa ari abakuru b'ibihugu biteye imbere cyangwa bidateye imbere nuko wese batumira ku mugozi umwe bagatorera inyishu hamwe kuko umutwe w'umwe bavuga mu kirundi bati umutwe w'umwe ntigira inama bagiye hamwe nkuko nyicaye mukuri gucacu yamba bivuga ngo abantu bagiye hamwe byose birashoboka no babwira yuko bagiye hamwe byaterambere twifuza mu gukinga ibidukikije byahinduka ry'ibihe nibyo gorana cyane bose basenye ku mugozi umwe muga umwe uhagaze ku ruhande rwiwe wundi agahagarara ku ruhande rwiwe wundi agahagarara ku ruhande rwiwe ntacu bazi bari kubaradufasha twebwe abanyagihugu batonya mugabo bose basinye ku mugozi umwe turashobora gushika kure kandi yabivuze neza uwafashe jambo imbere y'umwigisha yavuze yuko imotsi ibibazo biri n'isi byerekeye ihindagurika ry'ibihe si ikibazo cy'umuntu umwe, si ikibazo cy'igihugu kimwe, si ikibazo cy'ikontina imwe, si ikibazo cy'abanyaburaya ngo batunze cy'abanyamerika, ni ikibazo cy'isi yose. Iyo si yose rero iri ku bihugu bitandukanye, iri ku amakontina atandukanye, bagiye hamwe umwe wese agashikiriza icyumviro ciwe, hama agashikiriza ingorane ziwe, agashikiriza na solution ziwe, hama bakabona yuko izo solution zose bazize hamwe yuko huboneka umuti mwiza, nobabwira yuko kakazuza keza twifuza ko abuzukuru bacu cyangwa abuzukuruza bacu bashobora kubaho neza,
reka tugaruke ku mirongo
batagiye hamwe ngo bumvikane. Nobabwira yuko tuzoba tuko turasubira inyuma cyane gose.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Etienne araduhamagaye. Etienne uratwumva? Allo Etienne? Etienne yataye, tumutaye ku murongo wa telefone. Nagomba ngaruke kuri Mark. Mark wa wibajije ikibazo uti kubera iki ibintu bidashyirwa mu bikorwa muzo nama makoraniro amaze kuba atari make, mwavuze ko ni yatari ikoraniro rya nyuma, mwibajije ico kibazo ku bwanyu, mwibaza ko bitumwa ni iki kubera iki ivyo baba baganiye ivyo bumvikanye bitaja mu bikorwa?
Murakoze kuri ico kibazo. Burya amanama arafite igituma abaho akagira n'igihe aberako. Rero iyo abantu bari mu nama baba bateze ko icegeranyo bashobora gukora icegeranyo n'ingingo zofatwa mugabo kumbure zidahumuriza bamwe bamwe, nk'umuntu kumbure afise ihinguriro risohora ivyo byuka akaba ariryo rimubeshejeho, mbega uwo muntu azohava byumva atararonka ikindi gisubirira ibyo bintu. Hariho rero ibibazo umuntu byinshi yo kwibaza, kuko abafise ububasha bwo kubishyira mu ngiro niho abagira ubushakashatsi bari guhera bakaraba bati mbega nitwakora ibi ababo bazobyumvira ku iki, mbega hakwiye gukorwa iki kugira ngo aba nitwabakura kuri ibi nabo ntibahave babura aho amikoro bahora barimwo, mbega ibi bintu byosubirirwa ni iki? Ubuhinga rero ngaha ku isi buriho, ndibaza yuko abahinga bakoranye bakaja hamwe tukagira nk'icyo twokwita etat general uno munsi y'iyi si, hanyuma abantu bagahava bavugana, kuko urabona abafise ayo mahinguriro cyane cyane n'ibihugu bya rutura twebwe izi bihindagurika ry'ibihari ibihugu bishikwako ataruhara babifisemwo, mugabo na tuvuye ngaho byoba byiza ibyo bihugu byiyemeje icokogwa hanyuma ikaja mu ngiro, niho navuze ndi hobaho inama ntayegayezwa kandi yefise ububasha bwo kugira ngo ishire mu ngiro ibyo bintu, kujya amategeko yisagigwa hakaba amategeko twese dutegerezwa kubahiriza. Hanyuma rero hari ikibazo bari babajije gatoyi kuri papa, abacishije neza cyane. Papa ni umwe mu bantu bari ku isi kandi afite ibikorwa bikomeye ajejwe arongoye, ahubwo yoshishikara kanadufasha twese n'abandi bakabyumva nk'uko abyumva byohava bidufasha kugira ngo n'abandi babitahure neza, kugira ngo tuve muri aka kaga kiri hindagurika ry'ibihe ririko rironona ibintu bitari bike kandi ndetse rigiye no gushishikara konona. Kuko icyo nubabwira ni uko mu gihe atacokogwa uno munsi nihaba hiyongeye ko dogere imwe, hanyuma ejo hakiyongera ko zibiri mu mwaka uza nta wuzi bizokwiyongera ko, kuko ubuhinga bwonona buguma butera imbere ntibuhagarara. Rero hokogwa ibyo bihagarara.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Alphonse aratwakuye. Alphonse uratwumva?
Oui.
Alphonse uratwumva?
Ego ndarumva.
Alfonso uhamagaye urihe?
Namagariye Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ese kibazo icyumviro?
Nta kibazo mfite ariko ndashima cyane rwose ku biganiro mutugezaho. Naho ku ikibazo cyo nasubijwe nanyuzwe ku nakurikiye radiyo ikibazo nari mfite nasubijwe.
Urakoze, turagushimiye nawe. Desire rugaragaza ku bijanye n'ibyo bihugu birungika ibyo byuka bibi ibyo none ibidukikije ibihugu bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Uburusiya, hari n'ibindi bihugu nk'ibyo biriko biratera imbere. Mubona ko ari byo bidashaka gutanga uruhara intererano ikwiye ku bihugu bikenye, aribyo ingaruka zibonekezamwo cyane cyane nka Afrika. Ibihugu biri mu nzira y'amajambere nka Afrika byose abiki ibyo bihugu birungika ibyo vyuka mu gihe ingaruka zibonekeza cyane muri ibyo bihugu nka byo muri Afrika bidata urugero rw'ibyo birungika byo none ibidukikije n'igisenge ari bito cyane.
Fidel, ibihugu biri mu nzira y'amajambere n'ibihugu byo muri Afrika byaramaze gusaba ibitari bike mu manama yakurikiye, ariko ingorane nk'uko bagenzi banje babivuze n'ishyirwa mu ngiro ry'ibyo ibyo bihugu biriko birasaba. Hariho icya mbere nagira ngaruke ko sinzi uko biza kunkundira kukivuga mu Kirundi. Hariho principe iri muri muri aya masezerano yo kugabanya ibyuka byonona isi yitwa common but differentiated responsibility, bisigura ko twese dufise ibi byuka bitugira ko ingaruka mbi, ariko ababiteye nibo bategerezwa gutangura kurondera inyishu y'ibyo byuka no kubigabanya. Ni ukuvuga ibihugu byamaze kuja vyateye imbere bikoresheje iyo myuka mibi bamaze gushira mu kirere. Icya kabiri ni uko iyo principe nyine ikivuga yuko ibihugu biri mu nzira y'amajambere bikwiye gufashwa kugira ngo ivyo vyuka bigira ko ingaruka mbi bishobore kuronka ingene biba proteje. Uravye rero iyo principe ikituma abantu bamwe ibihugu bimwe vya rutura vyamaze gushira ivyo vyuka mu kirere bishaka kwiproteja, bishaka gufata inyungu zavyo abarizo zije imbere gusumba inyungu z'ibindi. Akarorero baravuze yuko kuva mu 2009 hari havuzwe yuko hazoshigwa mu ngiro hazojaho ikigega gikwiye kugira ivyo bita reforestation adaptation n'ibindi kugira ngo isi isubire kuba ubushuhe bugabanuke ku rugero runini. Hategerezwa kuba hatanzwe ku mwaka imiliyaridi ijana z'amadolari. Fidel, nagira ngo ndakubwire yuko ku mwaka kuva icyo gihe ayo mafaranga ntarigera aboneka. Amafaranga ya nyuma aheruka gutangwa yitwa yuko yabaye menshi ni miliyaridi zigera kuri hafi 80 z'amadolari zatanzwe mu 2019. Alo, uravye rero uko ibintu biriko biragenda. Ubu ni iki gihugu cy'Ubwongereza na Itali bafatanije kugira ngo bategure iyi COP26 ntibirigera bicikana intererano byategerezwa gutanga. Byongeye iyo ntererano bamaze kuvuga yuko
bayisubije gushika mu 2023. Mwumva turi ko turajahe.
Se vyoroshe nkuko muri ko murabivuga. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banywa ni bijwi rya Amerika. Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Ati Ijwi rya Amerika I Washington DC muri ko mwumviriza ikiganiro muri sanga aturuka tuvuga kwihindagurika ry'ibihe n'inama izo kwihweza ico kibazo izobera I Glasgow muri Ecosse izotangura ku itariki 31 zo kwezi kw'icumi ishike ku itariki 11 y'ukwezi kw'icumi na rimwe itariki 12 muri antunga abatumire dufise Desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birongi kwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni muri isagara cya Glasgow muri Ecosse. Tukume kandi na Jado Nkurunziza ayoboye ishyirahamwe ryitwa San Concerne Tous mu rurimi rw'Ikirundi twese biratwerekeye ari Bujumbura mu Burundi kabazo kwita ikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cya Glasgow na Marc Rugeninyange akorera ishyirahamwe Group EIS ECAP ikora ibikorwa byo kubaka akaba amazi imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye kiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko bironekana nk'ibirari imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura. Ndashaka kubandanya kuri iki kiganiro mwatanze uburorero bw'ingaruka zibonekeza zihindagurika ry'ibihe. Hari raporo yasohotse kuhindagurika ry'ibihe ivuga ko amabarafu ari ku mitumba ihanamye imisozi ihanamye yo muri Afrika nka Kilimanjaro imisozi ya Rwenzori na umusozi Kenya ko ibintu bibandanije uko biri amabarafu yatsanzwe ariko arayonga ko azoshonga Burundi mu mwaka wa 2040. Mark ibyo bintu birateye ubwo
murakoze birateye ubwoba cyane kuko ni bimwe twari ko turavuga yuko ihindagurika ry'ibihe yonona ibitari bike. Ni wiyumvire rero ayo mazi yarasanzwe ameze nk'ibuye umunsi yozira rimwe kubera ubwo bushuhe ibyo yohitana mu bitari bike. Rero nico gituma hari hakwiye inama yerekeye abantu bose nk'uko nabivuze kandi bagashiraho n'umugwi wahawe ububasha bwo kugira ngo ushobore guhindura ibintu umugwi ushobora gufata ingingo ngabe ikibazo coca kiza n'imbega uwo mugwi woshirwaho nande uwo mugwi wohabwa ububasha nande kuko bitagenze uko ni kibazo ariko bitarashika ngaho twebwe abari muri bino bihugu byo mu nzira y'amajyambere naho kumbure ariko turarungika ibyo byuka mu kirere hari hisho twari gukwiye kuja inama tuti mbega dukwiye gukora iki. Urabona nk'ino turavuga hariho igikorwa cyitwa Burundi urambaye cyo gutera ibiti cyo kugerageza kugira ngo tugabanye ubwo bushuhe mu gihugu ibyo birashoboka naho kumbure ubwo buryo bwoba butaraza ukaza gusahiriza mu nyuma. Ibihugu rero byo muri Afrika nabyo nyine byari bukwiye kugira inama yabyo kugira ngo turabe icokogwa mu maguru masha mu kurindira yuko ibyo bihinduka mugabo kimwe gusa birateye ubwoba kandi hatagize igikorwa nibiri kure
ajado uweje ico kibazo kwihindagurika ry'ibihe n'ingaruka ziko zibonekeza muri Afrika hari ibyo umwigisha Desire rugaragaza yavuze nko mu ntambwe zo kugerageza kugabanya izo ngaruka harimo gutera ibiti mu gihugu cha Madagascar bariko baragerageza gusubira kunagura amashamba yahonye kubera abantu kumva zitandukanye ari uburimyi canke kudandaza ibiti no gukora amakara ndibaza ariko leta ya Madagascar yamaze guhaguruka kugira isubire gutera ibiti byinshi mu gihugu kugira imvura igaruke inzuzi ziriko zirakama zigaruke we witegereje nikihe cokogwa mu kurindira ko hari imfashanyo zova hanze umuntu atangura yotangura kuba kugwiwe imbere ko azera hanze ku vyereke ya Afrika nikihe bakora na cyane cyane nkangaho mu karere kacu no mu Burundi
nakoze cyane mbagize ikibazo kiza cyane hariho ibintu byewe nama shiri imbere mu buzima bwa misi yose kandi nabonye ko ari kiza cyane hariho abasekuru amaze bati ngo akimuhana akazi imvura ihise twebwe nk'abanyafurika uyo mwibutsa twogerageza kwene tukurikize cyane kuko tushize mu ngiro ndi sure abantu benshi ibyo bihugu bya rutura bazobona yuko natwe twahagurutse mugabo niko kuba twizeye ivyo onya ubwo buryo uyo mwigisha yari aravuga ngo buzoza mu 2023 tuzoba twamaze kubona twese mugabo twese dukuye amaboko mu mutwe nk'uko wavuze muri Madagascar hari n'ikindi gihugu sindi ko ari Madagascar hoho uno munsi wafashe decision nziza nabibonye ryari no munsi umuntu wese ariye icamwa aragerageza kugira zijya mbuto afuma zikuhantu mu murima kugira imvura iguye bya biti bikura ari byinshi nobabwira natwe nk'uko umwene wacu aje kubivuga mu kanya jewe ndashima cyane decision ya leta y'u Burundi yo gushyiraho umugambi we Burundi urambaye n'ukuri wajihageze kandi kuva aho uyo mugambi leta ushyize mu ngiro hari ibintu byinshi byahindutse kuko mu Burundi bafashe uwo mugambi bagashyira imbere we Burundi urambaye kuko sindababeshe jewe mpora ngendera mu ntara zose nkatembera mu makomine yose nkatembera mu mazone amwamwe naho naragitemberamo zose urabona ko hari ikintu kiko kirahinduka cyane mugabo kiko kirahinduka yuko twebwe abarundi twabigize ivyacu twakuye amaboko mu mwuzi nacyo gituma nterakamo abanyafurika bose yuko imbere yo kugenda kuzimya umuriro w'umba mugenza ubanza kuzimya umuriro wawe wo mu rugi wawe duhaguruke twebwe tubanze dukure amaboko mu mwuzi dukore kandi sindababeshe nitwamara gukora bazobona yuko twebwe twashyize mu ngiro gukingira ibidukikije no kurwanya izi ngaruka mbi ziva ku kudakingira ibidukikije hama hari ikintu jewe ariko ndavuga izi nama nibyo mugenzanje yavuze ko z'amaziba si inama ya mbere si inama ya kabiri kandi si inama ya nyuma mugabo cyari gikwiye gukogwa ndababeshe amategeko hashyizweho amategeko meza hagashyirwaho abajeje kuraba ko ayo mategeko yakurikijwe ziba ziza cyane hama binashobotse hakabaho n'ibihano nk'ukunda jewe nsiga muri primaire hariho ishure bize ko iyo utaye umusafu mu ishure utaye mwarimu yaraguhana nanze rero ndabigeranya mvuga ati ibi bihugu bitura biguma bikoriwa bidapeya kwebwe twaraba ukwende twoja hamwe tukagira ubumwe ari nk'ibihugu tuvuga ngo bikiri mu nzira y'amajyambere tukaraba uko ingene twebwe tuba umwe
hama tugasengera ku mugozi umwe hama tukaravuga tuti ko batari ko barateya kuko hariho navuga umusha yabise
yego uduge ku ijambo
yego yabise ko Jean Paulwe Payer donc wa undi babandi bapoliwa baka bakagerageza kungene boshora gufasha ibi bihugu bikiri mu ndira majambere kugira navyo bikora imigambi yo kugira ca gisenge kigume kimerewe neza mugabo hatagize igikogwa n'ukuri ndabigarutse ko cyane hatagize igikogwa kuko nabitanguye uko kuzimya umuriro abanza kuzimya umuriro wa mugenzi abanza kuzimya umuriro wiwe tutakoze twebwe nyene ngo dukure amaboko mu muzu aho turi aho tugendera aho tubona hose aho twiga aho dukorera naho dushobora gushika mugabo nitwamara gukura amaboko mu muzu ndishure ibintu bizogenda neza cyane
ngaruka ku mwigisha Desire rugaragaza umuntu aretse ivyerekeye nk'ubutera ibiti twako duvuga ko Karore yo ka Madagascar nibihe bindi nk'ibihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane muri Afrika byokora kugira bihangane n'izo ngaruka zihindagurika ry'ibi
urakoze kimwe weje kukivuga nico cyo gutera ibiti ikindi nico kurondera ingene electricité umuyaga nkuba dushobora kuronga dukoresheje cyane cyane uburyo budatuma isi yononekara ico nikindi ariko ikindi nukugerageza kurondera naho turiko turavuga ngo nk'akamuntu kaza imvura ifise ariko ni byiza yuko dukorana n'abandi kugira ngo guko isi yononekaye muri Afrika bigira n'ingaruka ahandi tugakorana n'abandi kugira ngo dusume ubwenge budutuma dushobora gukoresha teknoloji uko zimeze hanyuma dushobore gukingira isi ariko nagira ngaruke kandi no kukindi kintu mwavuze kijanye n'ingene ayo mategeko yoja mu ngiro ejo bundi muri 2015 aho Paris Agreement yaba harabaye ikintu gikomeye ahubwo cyatumye ibintu bidashobora kuja mu ngiro bavuze ngo ngo igihugu kitazoshira mu ngiro ayo masezerano ngo bazovuga ngo ni name and shame ni kuvuga inko kubazomera kubabwira ngo yemwe ngo ntacyo mwakoze ivyo rero ntibishoboka yuko amasezerano nkayo iyo ata mekanisme ihari yo gutuma uwakoze cyanke ubandanya igihugu kibandanya gisuka ivyuka bibi muri atmosphere yuko bagihana aho
irabandanye yego
no kuvuga rero yuko mu bijanye n'ivyo ibihugu biri mu nzira y'amajambere vyokora harimo gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo bishike kuri teknoloji iteye imbere harimo ivyo kutonona ayo mashamba yarahasanzwe nk'akarorero murabona yuko nka Brazil baheruka kuvuga yuko
yego
baheruka kuvuga yuko president wa Brazil bazomutwara n'imbere ya sentare kubera konona fore ya Amazon murumva ivyo vyose yuko ari intambwe nziza zo kugira ngo dushobore guproteja ibidukikije
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone Gilbert uratwumva ajeve ntatwumva mu twihanganire reka tubandanye iki kiganiro aho twatumiye Desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe bitewe n'ivyuka bibi birumwe kwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni mu gisagara cha Glasgow muri Ecosse twatumiye kandi Jado Nkurunziza yobo ishira hamwe yitwa San Concerned Tous mu Kirundi twese biratwerekeye ari i Bujumbura mu Burundi akabazo kwita bikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cha Glasgow guhindagurika ry'ibihe na Marc Rugenyanga akorera ishyirahamwe group EES eka rikora ibikorwa byo kubaka akaba amazi imyaka igera kuri 15 akurikirana ibyerekeye iki yagatanganyika n'ubwo ni ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibirari imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura. Nashaka mbaze Marc Rugenyanga kubagonanwa abakigonanwa gushika no munsi babona kwico kibazo batari kibazo gikomeye abantu batwariza hejuru kuvyerekeye ingaruka zihindagurika ry'ibihe umuntu aravye namakuru atangwa si nibibazo bitandukanye umuntu agiye kumbugangurukana bumenyi ubu adakuraho amakuru y'ukuri hari amakuru y'ukuri imbwa menshi ubu hari nabashiramo amakuru y'ibinyoma mwo babwira iki muri make
nkuko bari tumaze kubivuga abo turiko turagirana iki kiganiro babivuze nta byinkeka canke kwiyumvira ngo abantu barakuze inkuru kuko turafise nk'iwacu mu Burundi byerekana yuko ingaruka zihindagurika ry'ibihe zononye ibintu ari bike ibintu byinshi cyane uraze nko mu gisagara cya Bujumbura abantu bimutse bimuwe n'amazi ya Tanganyika yaduze abandi bagategwa n'amazi y'imyuzurira yo mu myonga aho aca aho yaca kera akaba atari hagica urumva bona ko ari ibintu biteye agahinda uravye ibisagara bya Bujumbura ugira Kabimba Moba za muri Zambia muri Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika honyene yateye ubwoba bivuga ko nahandi turaza ko turabyumva iburaya mwarabonye imyuzure yateye mu Bushinwa murabona imyuzure yatera reka isi yose yama iriko iragira ibihe itayoroheye
ntabaciriyemo mwakurikiranye icyo kiyaga Tanganyika abatazi neza igituma ayo mazi ariko araduga agafatira ibice atahoramwo akonona amazu niki yakibitera
ikibitera mu majambo make ni hagati ni amazi asigara iyo ayinjiye amaze kuvamwa no kuvuga yuko amazi yatanganika ubu nko mu gihe cy'imvura azari menshi akinjirira rimwe agasohoka buke buke kuko ikiyaga cya Tanganyika gisohora amazi mu buryo bubiri isohora amazi ikikoresheje icyo twita transport evaporation ni ukuvuga ujya muhisha uduga kubera izuba kubera ubushuhe hanyuma n'uruzi rumwe rwarukuga rusohora ayo mazi rero iyo ugusohoka kw'amazi gusenzwe nta kindi kihaba atari kuduga uravye mu kahise k'ikiyaga cya Tanganyika abahinga babikurikiranye kuva mu 1946 gushika 1978 biragaragara yuko mu 1986 gushika umwaka 1948 biragaragara neza ikiyaga cya Tanganyika cyari cyugaye gushika ku myaka 32 uvuye ku 1846 mugabo cagiye gushikana aho cageze ico gihe kuri kote yabaye hejuru dufise muri kahise kacu mu myaka 32 mugabo no munsi bica bifata amezi bigaragara yuko ibihe tuba turiko turacamwo biba bitoroshe kandi n'ahandi henshi muri ibi bice turimwo ibiyaga nabyo nyene biduza amazi kuri urwo rugero ikonona inyubako ziri ku nkengera n'ibiriho byose by'ibinyabuzima urumva yuko atari ikintu coroshe kandi kigaragara turakibona iminsi yose tubyamamwo rero urumva yuko atakuvuga ngo barakuze inkuru kimwe gusa hariho ico profesori yavuze na mugenzanje wundi bavuze bati twotera ibiti ni byiza ko twotera ibiti ariko ikibazo kihari mbega hoho twobitera mugabo kuduza ibyo byuka mu kirere bikongerekana izindi nshuro wumva ko baturiko tujahe ahubwo ikindi twoca dukora n'ukuraba mbega
yohagarara gute yobaho gute ico nico cigwa cyari gikwiye gukogwa kugira ngo uno mukuhera uno munsi no mu myaka iza abantu bashobore gusubira kubaho neza
murakoze imbere ko dusezerana turasigaje nk'iminota 5 canke 4 nashaka mbaze ku ruhara rw'abakiri bato kubijanye ni iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubu hariho nk'umuhari umuhari ku isi umuhari mu bawuyoboye bakomeye bakiri bato harimo Greta Thunberg hariho nabandi bafatanya ugo rugamba guko kugerageza kuremera abategetsi b'ibihugu byo ku isi kugira ngo ivyo mwari ko muravuga ntibagishire ibintu gusa mu majambo babishire no mu ngiro nivyo na Thunberg avuga biratanga icyizere ko abakiri bato bahagurukiye ico kibazo bo baravuga ko aribo kazoza ingaruka zo muri kazoza aribo zizofata kurusha abandi mubibona gute Jado
murakoze cyane nukuri sindababeshe twebwe nk'ugwaruka twaramaze kugira ibyacu kuko uno munsi nitwe dufise inguvu nyinshi nitwe dufise kuko mabivuze imyaka myinshi yo kubaho kuri nosi hama ugwaruka rwo mu Burundi aho merereye nukuri mfashe kano kanya kugira ndabashimire cyane kuko baramaze kuba berekana yuko ibidukikije babigize ibyabo muranda bibona mu gihe iminsi ya gatandatu mu gihe cyo gutera ibitsi urabona yuko ugwaruka rwo mu makomine yose ugwaruka rwo mu ntara zose bahagurutse kandi babikora babikunze babikora ari byabo navuga yuko nukuri turashima cyane turashima kandi tukabatera n'intege kuko nkuko nsubiremo kandi kubivuga ni kazoza kejo kazoza kejo kandi icyo maze kubona gikomeye ntaho mperereye jewe iyo mukuru akoze igikorwa mutonya we washaka gukurikira igikorwa mukuru ari karakora
imbere kurangiza nagomba ndababaze ntabaciriyemo muzoja muri iryo koraniro rya Glasgow aho muzohurira nabo ubwo gwaruka rundi ruvuye mu bice bitandukanye byo ku isi n'ubwo butumwa muzojana ye
ubutumwa bya nzojana nuko tukotenyera ku mugozi umwe tuka hanahana ibyiyumviro tuganahana n'amakuru muho tuba tube duherereye uko ingene ibinduka by'ibihe biko riragenda nubabwira yuko no munsi ku munsi wa Mungu ugaruka gose ruzoba rwaje ruva mu bihugu bitandukanye tuzokorana muri conference yitwa Conference of Youth nubabwira yuko tuzoba tuko turiga uko ingene kazoza kabatonya bacu gashobora kubakeza uno munsi twebwe twabitahuye dushobora kubategurira kazoza keza no kubwira yuko ugwaruka rurenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu tuzoba twakoranye tubwira twige uko ingene twosenyera ku mugozi umwe uko ingene twoza turahanahana amakuru uko ingene twoza turahanahana ibyiyumviro uko ingene twoza turafashanya mu bikorwa nubabwira yuko ibikorwa ni vyinshi ahubwo abakozi ari bake nacyo gituma ngomba ntera kamu ugwaruka ruko ruranyumviriza yuko aho ruherereye aho rwiga aho rukorera ibidukikije byo bo bigira ibyabo ntibabone ikintu kitagenda neza ngo bibaze ko ari leta izobikora leta nibo nyene mu gihe batabikoze bazubaho nabi kandi badusigara bari tuza mu nyuma ngo iyo menya nayo igaruka ingaruka bizamaze kuza hama hari byo umuhinga yavuze nagomba kugira ndamugane
tugiye kurangiza cha kumayange mu misegonda nka 10
murakoze cyane hari byo abaje kuvuga kubyerekeye amakuru ya ikara aracha kungurukana bumenyi bariko barabaza abantu ati kubera iki Tanganyika yuzuye
ariko cha kumayange tugiye kurangiza jado
yego
imisegonda 5 gusa
ubwo mu Burundi turiumvira ati none ko Tanganyika na cyane cyane ko ngaye gujumbura ko Tanganyika yaduze nimbwa
kabyiza
zavuye ko kuri yo tanga ikaduze
no bashimiye
abaye negligence y'imisozi yanamiye
umwanya uratuheranyeje ato uraduheranye turabashimiye umwanya uraheze turabashimiye yari Desire rugaragaza igisha ibijanye n'ihindagurika ritewe n'ibyo kabibirungi kwa mukirere yigisha kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse na Jado Nkurunziza ari mwishira hamwe gitwa Sano Concern Tous ari ibujumbura mu Burundi hamwe na Marc Rugerinyange akorera ishira hamwe group ES EK ikora ibikorwa byubaka yakurikanye mu myaka 15 ikiyaga Tanganyika mwese turabashimiye mugire ibihe byiza.